bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nirinahazwe. President w'Urundi Evariste Ndayishimiye yategetse urwego rucungera ingene imenyesha makuru bikora muri ico bihugu CNC mu mfunyapfunyo kuvugana n'indongozi z'amaradiyo yugawe agasubira gukora. Iyo nkuru yakiriwe gute?
No gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe ibyo yavuze yoba yabikuye ku mutima. Twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongoje ibinyamakuru nyene ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kuyisubiza iteka mu makuru. Kibi gihugu kigendera ku ntwaro yubaha.
Uyu ni Bob Rugurika atwari radio y'abanyagihugu RPA y'Imuzige ngazuga wezituriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Abahinga b'ishami rya UNIGITA amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo bagiye gutangura amatohoza ku nkomoko y'ikiza cya virusi ya corona. Sentare nkuru ya Pakistani yagize umwere umuntu yakekwa ko uruhara runini mu iyicwa ry'umunyamakuru w'umunyamerika Daniel Pierre. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru afite reka tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa Perezida mushasha Joe Biden asa n'uzogumizaho inteko zidasanzwe zijejwe ikirere n'umugambi uwo yasubiriye Donald Trump yari afise ku mutima. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Kushika mu bihe vya nyuma vy'indwara yiwe Donald Trump yagumye ashira imbere uwo mugambi, naho Perezida mushasha Joe Biden yihutiye gukuraho iyindi migambi Trump yari yashizeho werekeye igisirikare kidasanzwe kijejwe ikirere usa n'uzobandanya. Naho leta nshasha yawushize hasi ku rutonde rw'ivyo izoshimikira ko kubijanye no kwivuna umwansi. Igituma bisa n'uko uwo mugambi atawuzoja no kubera ko kuwukuraho vyosara ingingo y'inama nshingamateka na nkenguza amateka ya Amerika. Uwo mugambi mushasha ufatiye kandi ku mpungenge zitera ziyongera za Amerika kubijanye n'igihugu c'Ubushinwa kiriko gishyiraho ubuhinga bushobora kugeramira ibigendajuru vya satellite vyayo. Amerika yagiriza kandi Uburusiya ko buriko burondera guhangana bikomeye na Amerika mu kirere. Icegera cy'umutegetsi mukuru w'inzego zose z'igisirikare cya Amerika General John Hayton avuga ko Uburusiya n'Ubushinwa biriko bishyiraho ubuhinga bwo mu kirere bugenewe kugeramira Amerika. Kacho Perezida Biden aravuga ku mugaragaro ku imigambi yiwe yerekeye igisirikare kidasanzwe kijejwe ikirere.
Fidel Niyongabo ari kubandanirize ko nino nkuru y'abahinga b'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS bahejeje ikiringo c'ukwikumira c'imisi 14 mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa. Bagiye rero gutangura igikorwa c'abatwaye muri ico gihugu co gutohoza kumamuko y'ikiza ca COVID ya 19.
Abo bahinga bari basabwe kwikumira mu kiringo c'imisi 14 nyuma yuko bashitse mu Bushinwa. Ikibazo gikomeye kihari no kumenya aho abategetsi b'u Bushinwa bazorekurira abo bahinga kuja n'abo bazoshobora kuvugisha. Keiji Fukuda yahoze ari umutegetsi w'ishyirahamwe OMS yagabishije avuga ko bishobora kuzofata imyaka itari mike mbere y'uko amamuko y'umugera wa COVID-19 ashobora kumenyekana neza. Yibukije ko ikiringo kirenga umwaka kirangiye ikiza cya COVID-19 gitangwe. Ivyuko abahinga b'ishyirahamwe OMS bazorekurirwa kuva mu gisagara cya Wuhan n'ivyatangajwe. Kimwe mu bibonwa ko ari inkomoko y'umugera wa COVID-19 n'ubuhungarema buba mu binogo biri mu kuzimu mu ntara ya Yunnan hafi y'ibirometero 1600 mu bumanuko bushyira uburengero bw'igisagara cya Wuhan. Cyo gikorwa c'abahinga b'ishyirahamwe OMS kibaye inyuma y'ibiganiro bitari byoroshe na gato n'abategetsi b'u Bushinwa. Baragwanije rikomeye itohoza ryigenga badashobora gukurikirana. Bagerageje gutuma haba amazinda kuvyuko niba umugera wa corona wanatanguriye mu gihugu cyabo.
Tukivuga ku vyikikiza, ubuhingi bwahaye umugabane wa Afrika izindi nshancho zo kugikinga zigera ku miliyoni 800. Turacari kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ikigo kijejwe kugwanya kwirinda indwara cyo muri Afrika kivuga ko izo nshandago zabonetse biciye mu kigo cyo mu gihugu cy'Ubuhindi ziyongeye ku zindi imiliyoni 270 zatangajwe mu ntango z'uyu mwaka n'amasosiyete akora imiti Pfizer, AstraZeneca na Johnson & Johnson. umuyobozi w'ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara cyo muri Afrika John Kengasong yabwiye abamenyesha makuru ko yibaza ko bariko baragira intambwe nziza mu rugamba rwo kugwanya kiza cha COVID-19 amenyesha ko izo ntara gushasha zatangajwe mu nama yateguwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa gatatu umubugizi w'ico kigo cha Afrika kijejwe kugwanya indwara yavuze ko incandago imiliyoni amajana 4 ari za societe ikora imiti Oxford AstraZeneca mu gihe izo ntandago ziriko ziratangwa nta byinshi biramenyekana ku byerekeye ikiguzi cyazo hamwe n'abantu bazoshobora kuronga uburyo bwo kuziriha mu gihe izo ntandago ziriko ziraboneka ibitegiri by'abandura umugera wa COVID-19 byasubiye kuduga bikomeye mu karere ka Afrika
Fidele urakoze sentare nkuru ya Pakistan yagize umwere umuntu yakekwa kuba yaragize uruhara runini mu icwa ry'umenyesha makuru umunyamerika Daniel Pierre ejo ni mukankusi nizatubwira
umwongereza Ahmed Omar Sheikh wagizwe umwere yari yahamijwe icyaha mu mwaka 2020 mu gucura umugambi wo gushimuta no guca umutwe umunyamakuru umunyamerika Daniel Pierre Sheikh yaburanye hamwe n'abanyapakistani batatu baregwaga ubufatanyacyaha bose bahanaguweho ibyaha byose urukiko rutegeka ko bahita barekurwa abo bagabo bane bamaze imyaka 18 muri gereza muri Pakistani mu bijyanye n'iyicwa ry'uwari umunyamakuru w'ikinyamakuru Wall Street Journal umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru muri Amerika CPJ wanenze icyo cyemezo cy'urukiko uvuga ko bibabaje kurekura Ahmad Said Omar Sheikh kandi hari ibimenyetso byinshi bigaragaza uruhare rwe mu gushimuta Daniel Pearl byageze naho yicwa Steven Butler umuhuza bikorwa wa CPJ muri Aziya avuga ko Daniel Pearl akwiye ubutabera kandi ko Sheikh agomba kwishyura icyaha cye ko abanyamakuru uyu munsi aho bari hose badatekanye kubera iki cyemezo umunyamakuru Daniel Pearl yari mu ruzinduko muri Pakistani atanga amakuru ku barwanyi b'imitwe ya Kiyisilamu mu gihugu nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 11 kwezi kwa 9 mu 2021 cyabaye mu mijyi yo muri Amerika mbere yo gushimutirwa ikarashi akaza gucirwa umutwe imisi mike nyuma yaho
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya hirya no hino ku isi bitegekanije ko umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco azobonana n'umuyobozi w'abayisilamu b'abashite muri Iraki mu rugendo azogira muri ico gihugu mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka Fidel Niyongabo aragarutse
Urugendo rwa Papa muri Iraq abaje imbere yiwe batashoboye kugira ruzoba rubaye mu gihe ibibazo by'umutekano bikera byiyongera mu bice bimwe bimwe by'igihugu ni inyuma kandi yuko habaye igitero cya mbere gikomeye cyane cy'umuyahuzi ku mugwa mukuru Baghdad mu kiringo cy'imyaka 3 ubwo rugendo ruzoba hagati y'igenekerezo rya 5 n'iry'8 y'ukwezi kwa 3 ruzoba rurimo imisa azohimbaza ku mugwa mukuru Baghdad no mu gisagara cya Erbil kiri mu buraruko bw'igihugu Papa Francisco azogendera kandi igisagara cya Mosul cyahoze kiri mu minwe ya leta ya Kiyisilamu icyo gisagara kirafise abakristu bari kurushi hamwe n'ibisigarira by'igisagara cya Ur mu bumanuko bw'igihugu icyo kibanza cyubashwe bibonwa ko ari aho Abraham yatanguje amadini y'abayahudi abakristu n'abayisilamu Papa Francisco yaragendeye ibihugu bigizwe ahanini n'abayisilamu birimo Turkiya Jordania, Misiri, Bangladesh, Azerbaijan, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'intara za Palestina. Muri izo ngendo yaboneye hakaryo kugusaba ibiganiro hagati y'amadini atandukanye.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezeho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba banyujije kudushikiriza Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yategetse urwego rucungera ingene ibimenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNT kurondera mu maguru masha abatwara amaradiyo yugawe canke yahagaritswe kugira ngo baganire maze barabe ko yosubira kugurura ibiratomoka neza ayo maradiyo umukuru w'igihugu yavuze ayariyo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Kugu mkuru wigihugu amaradzio nibe menye shama kuru vziuga we hamene vzia fatu ilihano vibjirizwa kugurugwa kugira na vzio viterele mkuba kigihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yagirishije abarongo ya maradiyo nibimenye shama kuru vzemewe na mategeko mu Burundi kuru yu wakane Ibujumbura. Perezida Ndayishimiye yahaye ububasha urwego CNC rujejo gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora bwo kuvugana n'abatwara ayo maradiyo.
Icyo ndabwiye cyose ndabemereye ni uko n'amasate twageze mu kazi tuteza kurande ngene atarebwa umuti. Hari ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo ewe ndakubwire CNC camuja hamwe mwicarane murange ngene mubitorere umuti tubiheze twese tuje gukwiye.
Ico bikoze ntiyatomoye neza amaradiyo nibimenyesha makuru vyegwa nako kamo ivyarivyo. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amaradiyo atatu yigenga ni televiziyo imwe ariyo Radio RPA, Bonesha FM na Radio Television Renaissance atakivugira ku butaka bw'u Burundi. Ndetse abarongoye ayo maradiyo n'abamenyeshamakuru batari bake bayakorera barahunze igihugu. Abo bagiriza inzego za leta ko arizo zaturiye zongera zugara ivyo bimenyeshamakuru. Naho biruko ubutegetsi bwashikirije ko ayo maradiyo yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho amaradiyo abiri mpuzamakungu Ijwi ry'Amerika na BBC y'Abongereza yarugawe. Ayo yose nayo yagirijwe ko ashikiriza amakuru atariyo kandi acanishamwo. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari n'ibindi bimenyeshamakuru bikorera mu gihugu biri mu bihano byatanzwe n'urwego sense. Aha umukuru w'igihugu yasabye abamenyeshamakuru n'abandi bakurikirane hagufi uwo mwuga ko bokwikubita agashi bagashikiriza inkuru z'ukuri gusa.
Neza kumenyesha makuru adashobora kubeshya. Nicyo gituma umumenyesha makuru niyabeshye ntanumwe atemera ko yabeshye. Niwe ategereza kuba umunyakuri wa mbere. Byanditswe yuko kizira kikazibirizwa kubeshya. Umumenyesha makuru, umusoda, umucamanza, umupolisi, indongozi, kirazira gukosha. Kubera iki? Ayo migwi ndababwiye bakoresha ikigwanisho gikomeye cyane cyica umwanya mutoya. Umumenyesha makuru rero afite ikigwanisho kimwe bavuga bati mugenda ku mangengezi.
Umuhinga yashikirije icigwa nawe umwigisha muri za kaminuza Adolphe Sururu avunira kagohe abakora uwo mwuga kwandika no kuvuga inkuru zijanye n'iterambere ry'igihugu aho kuvuga ibitagenda neza gusa. Bamwe mu batwara amaradiyo yugawe bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bari Bujumbura bavuze ko hakiri kare kugira ngo bagire icyo bashikirije, gusa bemeza ko biteguriye kwitaba umubonano bohabwa n'urwego sense. Icyo bikoze kubwa bahunze nka Bobo Rugurika atwara RPA, amakenga ni menshi.
No gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye hamwe ivyo yavuze yo bayabikuye ku mutima. Twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongoye ivyo binyamakuru nyene iri ya leta ya Sende David yasambuye ikangaza ababikorera, ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kuyisubiza iteka mu makungu kibi gihugu kigendera ku ntwaro yubaha amategeko ico bita etat de droit. Ariko rero turibaza ingene ivyo biganiro bishoboka, ingene bigiye kugenda. Kumbure hari kuba harabaye ibindi byari gukogwa imbere nko gukuraho ibyo bintu byo kuvuga ngo haramamanda y'ubutungane barondera, ariko aho umuntu avuga ati reka dutekane turindire turabe iyo bijya.
Abo bikeka ko bobo ivyo kugurura amaradiyo yabo bitabaraba kuko bagifatwa nk'abansi b'igihugu, naho bemeza ko atari vyo. Ijwi ry'Amerika ryabajije ubutwara urwego sense ingene ivyo biganiro bizogenda. Nestor Bankumukunzi mu majambo make yatwishuye ati nzotuma ko inama ihuza ibimenyesha makuru vyugawe na sense ku munsi wa mbere. Namubajije ayo maradiyo ayariyo na wati kumenya urutonde rw'ivyo bimenyesha makuru vyonsaba kurinda kuraba neza ivyo arivyo. Yamarubu sindi mu biro. Nestor Bankumukunzi atwara sentse yemeye kuzoha ikiganiro Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu kugira ngo atange umuco no kuzindi ngingo ziherekeza kamo katewe no mukuru w'igihugu Pierre Clavier Inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera bamwe mu bayobozi b'u Burundi bajejwe byo gutangaza amakuru barimo abajejwe kuyatanga mu biro by'umukuru w'igihugu ngo batomore neza kuri no ngingo ariko ntitwashobora kubaronka. Reka rero turindire iryo sango mu vice CNC yahaye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru bakagira icyo bazodutangariza tuzoheza tubibabwire. Tukiri mu gisata cyo kumenyesha makuru, umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse ko City Radio hariyo nshuti ya bose itsinzwe mu rubanza iregwamo rwo kwambura abamenyesha makuru batanu no kubirukana mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yategetse ko iyo radio ibishura ibyo baheraniwe harimo amafaranga y'indishi n'imishahara itabishuye. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yayidukurikiranije.
Nkuko bigaragara mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku rubanza abanyamakuru baregamo City Radio inshuti ya bose, nta byinshi gisobanura mu byashingiweho mu guca urubanza. Uru rukiko rwemeje ko ikirego cy'abanyamakuru barezemo City Radio gifite ishingiro kuri bimwe. Ni icyemezo cyasomwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kubera gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19. Mu nyandiko y'amapaje abiri y'icyo cyemezo, umucamanza yanzuye ko abanyamakuru batanu barangajwe imbere na Bwana Uswaridi Mutuye Yezu wari umwanditsi mukuru wirukanywe ku kazi nta mpamvu. Mu cyemezo cy'umucamanza yategetse City Radio kwishyura ibirarane by'imishahara n'indishyi zo gusesa amasezerano binyuranije n'amategeko. Ukurikije uko umucamanza yageneye buri umwe ibyo City Radio imugomba, bigaragara ko bose hamwe izabishyura amafaranga angana na miliyoni 15 n'ibihumbi 125. Uwagenewe menshi ni Bwana Mutuye Yezu wari umwanditsi mukuru wa City Radio. Urukiko rwategetse ko igomba kumwishyura miliyoni 8.5. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kandi rwategetse City Radio kwishyura abanyamakuru bose uko ari batanu amafaranga angana na miliyoni imwe y'igihembo cy'umunyamategeko n'ikurikirana rubanza. Si ibyo gusa kandi, urukiko rwanategetse iyi radiyo kugana ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda RSSB mu mpine kubarisha imisanzu y'ubwiteganyirize itatangiye aba bakozi ikayishyura. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gisoza gitegeka City Radio gusubiza buri wese amafaranga 20,000 y'ingwate y'igarama ry'urubanza rukimara kubanda kuka. Urukiko rwashyizemo igisa n'icyitonderwa maze ruvuga ko nibitabaye amafaranga azakurwa mu mutungo wa City Radio ku ngufu za leta. Abanyamakuru baregeraga miliyoni zisaga 30 z'amafaranga. Muri rusange abanyamakuru ko ari batanu bararega City Radio kubirukana mu buryo bunyuranije n'amategeko no kutabishyura amafaranga y'imishahara y'ibirarane byo mu myaka itandukanye. Nka Bwana Mutuye Yezu waregera gasaga miliyoni 15 arishyuza ibirarane by'amezi 12 birimo n'ibyo kuva mu mwaka w'2017. Ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Mutuye Yezu abanza kuvuga ko mu izina rya bagenzi be bishimiye icyemezo cy'urukiko.
Ameze byanze bikunze n'abakurikiye Ijwi rya Amerika barumva akanyamuneza gaturuka ku mutima wanjye. N'ubutabera twari tumaze imyaka irenga 2 n'amezi 3 dushaka, byinshi kabisa ko babemeje yuko ibyo twaregeye bifite ishingiro kandi bakanemeza ko dutsinze. Ni ibintu bishimishije, ni ibintu bigaragaza yuko akarengane mu itangazamakuru aho ba nyiri ibitangazamakuru birukana cyangwa bagaraguza agati abanyamakuru ikinyoma gikurikiwe ndetse ahabona. Ahubwo birababaje kuba turi mu gihe cyaguma mu rugo tukaba tutari twigiriye mu rukiko ngo ubone ukuntu wenda dusimbukira hejuru.
Gusa ku ngingo yo kujuririra icyemezo cy'umucamanza, Bwana Mutuye Yezu yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagomba kubanza kubivuganaho n'umunyamategeko ubaburanira bakamenya icyo gukora. Ku rundi ruhande, Mutuye Yezu avuga ko bitewe n'uburyo urubanza rubavuna kandi bagaterwa ishema n'uko bahawe ubutabera, ibyo kujurira bashobora kutazabikora. Mutuye Yezu wakoreye radiyo inshuti ya bose mu myaka iri hejuru y'irindwi avuga ko hari benshi mu banyamakuru bakunze kurengana ariko bakabura uko babigenza bagahitamo kwicecekera.
Ntabwo iriya radiyo n'abayobozi bayo bavuga bisanzwe kwemba abakozi baraje basanga abanyarwanda ni abantu basa nk'abitonda cyane batajya bivumbura badaharanira uburenganzira bwabo ngo babisakuze batanga tuzabakubitira mu igunira. Bambuye abakozi benshi baciye hariya, bitugezeho rero tuvuga tuti oya, ntabwo dushobora kwemera ibi bintu bikomeza gukorerwa abanyarwanda biko kugana inkiko. Izi manda rero zibyanzuye kuriya amafaranga nayo abahesha b'inkiko bazadufasha twiyishyurwe. Niko mbyizeye, naho rwose igikuru cya mbere ni uko dutsinze akarengane dutsinze ubukebebe.
Mu gihe twateguraga inkuru izwi rya Amerika ntiyabashije kubona uruhande rwa City Radio ngo imenye niba ruzashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko cyangwa se niba ruzajuririra ibihano. Gusa mu bihe bitandukanye iyi radio yakunze kwishyuzwa amamiliyoni y'amafaranga y'imisoro y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bikagera naho ikurwa ku murongo wa FM. Ibibazo byo gukoresha abanyamakuru bibadahembwa nibiboneka kuri City Radio nk'umwihariko w'iyi radio yigenga gusa mu Rwanda, ahubwo byamaze kuba nk'icyita rusange mu bitangazamakuru cyane byigenga. Ibi bitera kwibaza ku iterambere ry'abanyamakuru mu Rwanda, mu gihe imibare y'ibitangazamakuru byigenga yo irushaho kuzamuka umunsi ku wundi nk'uko bigaragazwa n'ubutegetsi. Abagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi igenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 u Rwanda rwarumanije imyaka 60 ubutegetsi bugendera kuri demokarasi butangujwe muri ico gihugu. Wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Faustin Twagiramungu akaba ari n'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Rwanda nziza. Yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ari mu Bubiligi ku mbuga ngurukana bumenyi. Ijwi rya Amerika ryari ryabitumye mu mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Amahoro Mutago.
Komere cyane Diane ni nazo.
Izingenzi byavugiye muri ico kiganiro cha Faustin Twagiramungu ni vyahe?
Ntabwo ari ibintu byinshi mu by'ukuri, ni ibintu bice cyane ariko byatinzweho mu gihe kisa nkaho gisatira cyangwa kirenga amasaha abiri. Cya mbere nuko iyo myaka 60 ishize yavugaga yuko ari imyaka 60 ishize u Rwanda rugendera kuri Repubulika, ariko we agahakana ibijyanye na demokarasi. Ibyo rero abantu babitinzeho cyane, wenda turaza kugeza ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu makuru yacu ataha. Icya kabiri ni uko Faustin Twagiramungu utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yavuze ku kintu cyane cyane kijyanye n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, avuga ati igihe cyari kigeze yuko abantu barambika intwaro hasi. Ati ntabwo u Rwanda ruzafatwa cyangwa se ruzategekwa hakoreshejwe intwaro, abantu barokwiye kurambika intwaro hasi bakumvikana. Ariko nanone ku rundi ruhande agasubira inyuma akavuga ati rubanda niruhaguruke rukureho ubutegetsi. Ibyo rero byabaye nk'ibintu bisa n'ibivuguruzanya, noneho bituma mu kiganiro twagiranye nyuma nza kumubaza icyo washakaga kuvuga. Ibyo nabyo wenda turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha, ariko icyo ashaka kuvuga ni uko avuga ati ntihariho ukuri kujyanye no gusaba imbabazi no gusasa inzobe kugira ngo Abanyarwanda bashobore kubaho mu buryo bwo kwizerana no kugira amahoro arambye. Mu magambo ye niko yabivugaga.
Mutago, ndaba ku mbuga ngurukana bumenyi aho byagiye biracishwa, hari ikintu cy'u Burundi yavuzemo?
Yabivuze koko. Yavuze ati jewe nk'umuntu wabaye muri politiki y'u Rwanda ndabwira Abarundi ngo nimwitonde. Nyuma naje kumubaza ntese Bwana Twagiramungu kuki Abarundi babona ko hagiye kubaho amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi, wowe ukihanagaza ukababwira uti nimwitonde. Aravuga ati Abarundi bapfushije abaminisitiri babiri, bapfusha umukuru w'igihugu. Ibyo byose yabishinjagamo u Rwanda, nubwo u Rwanda birumvikana ko rutari uruhaye muri icyo kiganiro ngo rugire icyo bivugaho. Akavuga rero ati ibyo bintu bimeze gutyo ntabwo bari bakwiriye kubifata mu buryo bworoshye, bari bakwiriye kubaza impamvu yabyo. Muri make birumvikana nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, we yavugaga ati ibyo byo kwizera ko bagiye kugira umubano mwiza n'u Rwanda bashatse babigendamo buhoro. Ayo ni amagambo ya Faustin Twagiramungu. Diane
Geoffrey Mutagoma, reka tukureke ubandanye utunganya ino nkuru. Wemerera abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko aho bukera wumvise ayo majwi atandukanye, tukabigaruka ko ku buryo buramvuye.
Urakoze cyane Diane, nawe ukome
wanyu mu ntara
sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza yumvi gushikiza imbi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru ya karere k'ibiyaga bigari dusubira mu gihugu cy'u Burundi aho umukuru w'urwego rujeje umubano mu bigo vya kaminuza zegukira leta yategetse ko atamwigeme avyigamwo azokongera kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe birimo amabere ibibero n'umugongo abahungu biga barara n'abigeme ntibemerewe kuba mu byumba byabo badasangiye igitsina inyuma ya saine z'ijoro ido nido na mugenzi wacu Eloge Birikaneza
ubuyobozi bukuru bw'abanyeshuri ba kaminuza ya Burundi bumenyesha ko ingingo bwafashe ziri mu ntumbero y'ubugarukana rutonde n'ukubaha no kubahiriza izina rya kaminuza n'abayigamwo zimwe muri izi ngingo zibuza abanyeshuri kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe nk'umugongo ibibero hamwe n'amabere ariko kandi abanyeshuri kiretse mu byumba kubaba mu buraro nta makamba mbiri bemerewe kwambara hamwe n'udupira canke amashati by'amazu y'ubudandaji na cyane cyane ariko ivyamamazwa n'amazu yo gutumatumanako urwandiko rwashyizwe habona kuri uyu wa gatatu ariko rwatewe ko umukono wa 2021 ku kwezi rubabuza kandi kwambara ikamba mbiri mu bigo byose bya kaminuza iyo biva bikagera hamwe n'amapantaro bafite ubushita ico bita deshire abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi kandi mu byumba bigiramo nta nama cyangwa amasengesho bizongera kubakorerwa atari ukwiga byonyine naye biga barara nta mwigeme yemerewe kuba ari mu cumba c'umuhungu inyuma y'isaha zine z'ijoro nk'uko atamuhungu azakira uwo badasangiye igitsina inyuma y'izo saha nyene ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko aberekewe n'izi ngingo bazakiriye nubwo batari bake banse kugira icyo bayivuga ko hari abemeye ariko nta n'umwe yashimye kumwidondoro w'umenyekana umwigeme yasanga zino ngingo zitabereye kandi zigaramira cyane abakobwa kurusha abahungu
hari ingingo zitari zikenewe gufatwa kubera n'ubundi dusanzwe twubahiriza nta muzi zisarisha cyane twambara baci bavuga ngo barabibujije sinumva icyo babigirira mu bisanzwe baba bakwiye ku tumbera dufate nk'uwabikoze bakamuhanura bisanzwe ahanini mbona nk'ingingo bakunze gufata abazifatira twebwe abakobwa hama ku byerekeye nk'ama minijipe baraturenganya kuko ngaha nta muntu yambara minijipe isarishije ku byerekeye amadeshire naho nyene hari impuzu tujana mu maboite hari impuzu tujana ku maplage izo ntidushobora kuzambara mu ishuri n'ubundi gikintu nosaba nuko twotahurana ku rugero rw'umwe wese asanzwe ameze kuko nk'uwo muntu mubwiye ngo igipafise ni minijipe ugaca usanga nizo yifitiye gusa afise igipo zose zigera ku mavi yo hava asanga yagiye gusaba ati mungirire indi shopping navyo n'ikindi kibazo
ariko na musore ashimye izo ngingo mbere abona ko ziza gusubiza agateka kaminuza y'igihugu
bizotuma akanopfera canke agateka karanza kaminuza y'u Burundi gasubira kugaruka ndashima cane nko kintu cafashwe kujanye n'inyambaro ko nk'umuntu atopfa kuja mu ishure yambaye uko ashatse canke ato ari ibanda rimwe ba basabye uko atamuntu yapfa kugendamo yambaye uko ashatse nk'amasandare nk'imikanda mbiri n'impuzu z'amadeshire cyangwa amaminijipe ibyo ndabishima kuko bigarukana indero cyane ndashima n'ikibindi ibintu nyine bavuze by'uko umunyeshuri akwiye kwitwararika avuye nk'inyuma ya kaminuza yinjiranye nk'ibintu akabizana bihishije meze neza anahuza bigaragara cumeye kaminuza yacitsirigara
ariko asanga n'impuzu z'ibimenyetso by'imigambwe zobuzwa ni mu gihe amasoko y'ihugu Amerika yemereye ko mu bigo bitandukanye hibonekeza mbere n'uyu munsi ariko byari abanyeshuri bambaye impuzu z'ivyandiko vya CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi hamwe n'igisata c'ugwaruka rwabo imbonera kure
nifuza yuko ngitse impuzu nk'izi migambwe zobuza kuko hariho nk'igihe usanga nyene bituma nk'umuntu kanaka yambaye yo nahohotera uwundi muntu atayambaye cyangwa yo mubona nabi bivanye n'ukuntu yoba yishimikije iyo mpuzu cyangwa yoba mubonye iyo mpuzu akamufata nabi bivanye n'ukuntu yambaye iyo mpuzu cenaho agakorera kibi umuntu bivanye n'ukuntu yoba afise icubahiro cy'iyo mpuzu
unabasanga atamara neza arimwo
ntibigoye nta ipfuna birimo nta ngingo zo kuhohotera umunyeshuri zirimo kuko nta muntu atobishobora kuko nta muntu ashobora kubura impuzu yoshobora kwambara kandi nisanga na kaminuza y'amanyagateka kugufashanya umunyeshuri arafashanya udafise aramugenzi aramufasha kandi mu rukundo rwose nta muntu ashobora kubura impuzu mu gihe aba yabigonze twitwayeho dufashanya
Jonas Musabyimana seruke abanyeshuri b'ibigo bya kaminuza y'u Burundi muri rusangi yashimye kuduha amajwi nk'uko yari yabitwemereye imbere y'umutaga gusabuze kuri telefone muri make kwizi ngingo atanabi n'imwe zigamije yongera ko nk'u rwandiko rubivuga mu ntango zifite intumbero y'ugarukana urutonde n'iteka mu bigo bya kaminuza y'igihugu kaminuza y'u Burundi yashinzwe mu 1964 ubu yifuza abanyeshuri barenga 7,000 bakaba bari mu bisata biri ku migwa mikuru y'ubutunzi Bujumbura na politiki ya Gitega atazokubahiriza zino ngingo bitekanijwe ko bazohanwa ariko babanje guhanurwa ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bugeze ubu ntacho buravuga ko ico bikora nta byemezo runo rwego ruseruka abanyeshure rushobora gusohora utabigira inama n'abatwara kaminuza canke batabanje kubishigikira rero je uri kaneza ijwi rya America
akarimo gaduce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro Mike Manager Diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro vya bihagarikiwe na Edi Rwema vyashize hamwe na Fatuma Limasi Kadala twenyi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo mbimwe byose naho gutaha.